mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramisha ibiganiro ku munsi wa kabiri aho biba bijanye n'ubuzima, ibibazo, amagara n'iterambere muri rusange ry'umukenyezi n'umwigeme. Kaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibara ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urudandaza ndengambibe ni imwe mu myuga ifasha abakenyezi batari bake ku mbibe z'ibihugu gutera imbere. Ni umwuga n'abatari ku mbibe z'ibihugu hagati mu gihugu batangura kwijukira bikateza imbere n'imiryango yabo. Yamara ni umwuga usaba kumenya ibitari bike bijanye n'igihugu bagira batanguriye kujamwo, imico yaho, isoko zaho, hamwe n'amategeko aje agenga ibihugu byabo n'ibyo bihugu batanguyemo imirimo. Mu ntara abakenyezi baba mu makomine yo mu ntara ya Makamba ahana urubibe n'igihugu cya Tanzania barijukiye urwo rudandazwa ndengambibe kandi bavuga ko bariko baratera imbere. Bavuga kandi ko babikesha inyigisho bahawe n'amashyirahamwe atandukanye mu gihugu harimwo na Afrabu mu mfunyapfunyo. Afrabu rero ni imwe mu mashyirahamwe twatumiye uno munsi kugira ngo twumve byinshi mu bijanye n'ubwo bufasha baha abo bakenyezi na zimwe mu nyigisho batanga n'ibindi byinshi byerekeye urwo rudandazwa ndengambibe ruriko rugenda rufasha abakenyezi ku mbibe z'ibihugu cyane cyane mu ntara ya Makamba. Turi kumwe na Madame Manirakiza Godelive, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Afrabu mu Burundi. Madame Godelive Manirakiza, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane ku ikaze mumpaye.
Yego. Murakoze cyane namwe kukanya mufashe kugira ngo tuganire twumve byinshi kuri uyu mwuga hamwe n'ishyirahamwe ryanyu riko riragerageza gufasha abakenyezi muri iminsi kugira urudandazwa rwabo ndengambibe bikagenda neza atantambanye bahuye nazo. Tugiye mu idonido neza na neza y'ibikorwa mukora mu kubafasha, duhere kuri bimwe mu byo muri ko muragerageza gufasha abakenyezi bo mu ntara ya Makamba aho twobanza tukumva inkuru twashikirizwa mu ndwi yaheze aho abakenyezi bariko barafashwa. Eka tuyitege amatwi.
Abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe bo mu makomine y'intara ya Makamba ahanurubiwe n'igihugu cya Tanzania turi mu bumanuko bw'u Burundi bavuga ko ubu bariko baratera imbere. Niyo gushima Eveline akora urudandazwa ndengambibe n'uwo muri komine Mabanda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko we n'abagenzi we inyigisho baronse zabafashije kumenya gutandukanya urudandazwa ndengambibe.
Nk'akarorero batwigishije ukuntu dushobora gukoresha amahera mu buryo bwiza, bongeye batwigisha ku bijyanye no gutunganya umwanya mu rudandazwa rwacu tuba turiko turakora rucoco rw'abakenyezi njabukambibe. Ibyo rero byaduhaye kugira amahirwe meza mu miryango turimwo, bikaduha kutahura gutunganya umwanya ku buryo dushobora gufata umusaruro tugafata ibintu nk'ikintu twakoze ejo bashobora kugikora nk'uno munsi. Kuzi twarabirose mu bumenyi cyane barakoze ahubwo.
Abakenyezi bo mu manuko bw'u Burundi hari kindi bashima inyuma y'inyigisho z'ishyirahamwe Afrabu rihurikiyemo abakenyezi bahungutse. Umufasoni Shukuru wo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kwizo nyigisho zamugiriye akamaro kubijanye n'imibano.
Hanyuma nanjiri shira hamwe kuva itanguye kuboneka nukuri byaramfashije cyane na cyane cyane ko twubakanye no mubagirishije seminere cyagehe baheruka kuza ngaho ubuhoho urudandazwa rwanjye ndarukora tangorane kandi tukumvikana ibijyanye naho no kuguranana je naratoye ingurane ndayitoye misanze ndandaza ibintu by'ibirato impuzu ca ndatora ingurane rero ndayakoresha je mbona ibintu bimeze neza kwe mwaragize neza kudufasha hari ibintu byinshi mugenda muratwigisha nanjye kandi bituma nanjye urudandazwa rwanjye ndarukora neza namba noba ngiye kurangura nkazana ibyo bintu tugashyira mpaza bwije nta ngorane kuko ubu yarize yatahuye mu rugo kandi na mahoro.
Abadandaza b'abakenyezi ndengambibe bavuga ko ishyirahamwe Afrabu ryabafashije guhindura uko bakora urwo rudandazwa. Bavuga ko mu kujabuka mu gihugu kibanyisha Tanzania baca mu nzira z'ikinywabi ariko ubu bakurikiza amategeko. Sindayihebura Olive n'umwe muri abo bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe n'uwo muri komine Mabanda.
Iki by'ukujabuka imbibe n'ukuri caratwigishije cyane ubu tujabutse tujabuka neza kandi tukavugana neza ibidandazwa byacu tukabizana neza kubera tushitse na kuri Oberi turavugana neza bakadupimira umuzigo wacu neza jewe ikintu ndangura ndangura ikintu cy'imboga isamaki cyangwa indagara ndazikura muri Tanzania ndazizana iwacu mu Burundi nukuri twemwe turabizana neza kandi mwaratweretse neza emwe tuvugana neza ibintu byacu tukabizana neza nukuri kandi ndakibashimiye cyane.
Muri izo nyigisho zo kunagura abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe ishyirahamwe ry'abakenyezi bahoze mu buhungiro Afrabu ryitwaza abahinga batanga inyigisho. Leonard Bizimana umuhinga mu bijyanye no kwiteza imbere yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko mu nyigisho yatanze harimo guhamagarira abakenyezi kwiteza imbere bakoresheje uburyo buke bafise
buke gushikana umusiba ku mugezi uko bwa mu Kirundi abona tubabwiye tuti uhereye ku mafaranga mufita iterambere rakunda cyo cyo tubabwira ngo ibyo mubuze mubironderere mu byo mufise kuko bujya rimwe na rimwe abantu bavango babuze amafaranga ariko haba namba abantu babura amafaranga abateza imbere aho guhagura ibyiyumviro bateza imbere. Icyo gitumuhinga umwe yavuze ati ndekanese n'umugani w'Abayuda uravuga ngo abantu bama bijogota ko abuze amafaranga ngo nta urijogota ko abuze ubwenge. Iyo twebwe dufatanya izo mpande zibiri kwigisha umuntu guhindura ibyiyumviro guhindura imico kugira ngo tumuhamagare kwiteza imbere azi impamvu yo kwiteza imbere ikamutera gushyira ihangiro rirama maze ihangiro rimushikana ku ndoto ziwe nziza. Ibyiyumviro ni itunga rya mbere rikomeye ry'umuntu bikorwa bikagabyuhiya.
Indongozi z'ishyirahamwe Afrabu zimenyesha ko izo nyigisho ku bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe zigiye kubandanya na cyane cyane aho hose haca ibidandazwa vyaba ibisohoka canke ivyinjira mu gihugu mu ntumbero yo guteza imbere umukenyezi.
Arakoze mugenzi wacu Dezihatunga Imana kuri iyo nkuru yadushikirije. Duhindukire ku mutumire wacu mu Burundi, Madame Manirakiza Godeliva, akaba ari nawe muyobozi w'iryo shyirahamwe mumvise, ishyirahamwe Afrabu. Madame Manirakiza, turaza kugaruka kuri ako karorero ko mu ntara ya Makamba aho twumva inyigisho ziriko zirafasha cyane, ariko muri rusange kuwo bariko yiyumvira gutangura umwuga w'urudandazwa ndengambibe njabukambibe akenshi akenera iki mu ntango kugira ngo yinjire mu mwuga nk'uyu?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe umwuga nk'uyu urudandaza uva gwitwa ruto ruto nuko nyene ari urudandaza rudasaba ibintu byinshi, ari urudandaza abarukora bakoresha uburyo buke bubaho kuvuga amafaranga make y'umutahe bakoresha. Rero umaze kwitwa ruto ruto abarujamwo nyene umva bari abantu bafise amikoro make uburyo buke, ufise uburyo bunini ntakora urudandaza ruto ruto njabukambibe ariko arakora urudandaza njabukambibe kurumba bafise uburyo bwisununuye. Rero kugomba gukora umwuga nk'uwo numwuga udahanitse cyane udasaba ibintu byinshi urasaba ko ufise umutahe muto kuko abari uri muri uwo mugwi bakora ruto ruto nyine hanyuma biragusaba ko uronka urupapuro rw'inzira urupapuro rw'inzira kugira ngo umaze kwitwa ujabuka urubibe bigusaba ko ubufise impapuro z'inzira zikiri mu mategeko kandi zigifise ikiringo cyazo ikindi bigusaba biragusaba kumenya amategeko yo kujabuka urubibe amategeko yo gukora urudandaza kuko urumva ni urudandaza ukora hagati y'ibihugu bibiri byumvikana yuko hari amategeko usanga mu gihugu ugiyemo hari n'amategeko uba usize mu gihugu cyawe ukoreramo rero biragusaba kumenya ayo mategeko yose yo ku mpande zose ikagusaba kumenya kugira ngo ushobore kudandaza neza biragusaba kumenya ingene isoko y'iyo ugiye gushorera mu isoko yaho uzodandariza aho usanzwe uba ingene iyo soko yifashe kugira ngo umenye uti ndaza kurangura ibi ndabishora gutya ndabona ko inyungu ushobora gukuramo ishobora kungana gutya biragusaba rero kumenya ibidandazwa birekuwe n'ibitarekuwe kugira ngo utagwa mu makosa ngo uzane ibiguhombera uzane ibibujijwe kuko ibibujijwe ntibiheza ngo byinjire mu gihugu hanyuma kandi ibyo bibujijwe barashobora kubica amatagisi menshi ku buryo uca uhomba rero ikindi bagusaba ni uguca ku mupaka ukurikiza amategeko ugaca ku mupaka ukariha amakori kugira ngo ibyo winjije umenye ko byinjiye ku mugaragaro hanyuma n'ibyo n'amakori n'amatagisi umenya ko nawe uri kuraterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu nubwo ari urudandaza ruto ruto nawe urafise uruhara uwo muntu arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu cyacu
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Murakoze cyane rwose ndumva ko hakenerwa byinshi naho rwitwa ko ari urudandazwa ruto ruto haba hakenewe kumenya byinshi nk'ayo mategeko mwari muvuze yo muri ivyo bindi bihugu no mu gihugu iwacu boyamenya bate nk'amategeko muri Tanzania dufate bo kwitura bande kugira ngo bamenye make bakeneye kumenya mbere yuko bajabuka kuja kugura ibintu
kumbibe zose muvuze Tanzania ariko ubu turiko dukorera ku mbibe zitari nke aho hose rero tugenda dufasha abo bakenyezi kugira ngo babone ingene bashobora gutunganya urwo rudandaza rwabo hajya ku mipaka haba hariho abantu bahakorera abakozi ba leta abakozi ba OBR ikigo cyegeranya amakori abakozi b'ikigo kiraba uruja n'uruza ariyo migration rero abo bantu baba bari ku mbibe zose gice cy'u Burundi bariho ku gice cya Tanzania mwavuza ku karorero bariho rero icyo gihe amategeko mu gihugu cy'u Burundi amategeko hariho abantu bagenda bafasha abo bantu bakora ubwo rudandaza ruto ruto tugenda tubigisha tubahimiriza tubabwira tuti amategeko akenegwa n'aya amategeko yo kubahiriza n'aya nk'ubu mu gihugu ndetse muri iki muri uyu muryango y'ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko hariho amategeko agenga urudandaza rero abo nabo tegerezwa kuyamenya kandi biranoroshe kubera ko ayo mategeko agenga akarere kumwe bwa Afurika y'ubuseruko Tanzania irimo Burundi burimo aho bagende bagira ibibazo ni nko muri Congo batari muri icyo muri Afurika y'ubuseruko muri ubwo runani rw'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko amategeko rero hariya bacha bakoresha amategeko ya komesa ugatusanga babantu bakora urwo rudandaza nicyo navuze yuko bibasaba kumenya ayo mategeko ku ruhande rero rwa Congo urasanga bategerezwa kumenya amategeko agengwa agenga urudandaza ari muri komesa rero ku mbibe zose haba hariho abakozi ba leta hanyuma harimo nabo begeranya amakori harimo nabo baraba uruja n'uruza ubwoho hajemo n'ikiza cya covid harimo n'ibindi bisabwa ko umuntu yo bakora urwo rudandaza yigenga akamenya ibisabwa byose guunye baraheruka kugurura umupaka wa Gatumba kugira ngo abantu babandanye baza uruja n'uruza rusubire rube nka mbere rero birasaba yuko uwo muntu agomba kuje gukora urwo rudandaza aba yamenye mbega mu kugira ngo wipimishe covid aha mu Burundi baca amahera nganiki mbega kugira ngo wipimishe covid muri Congo baca amahera angana gute rero ni ya makuru bimusaba ko aja muri ibyo bikogwa yamaze kwegeranya azi intango n'iherezo z'ibyo byose abasabwa rero amashyirahamwe atandukanye n'ibyo bisata bitandukanye bikorera ku mupaka biragenda bibabwira amategeko agenga ubudandaza
yego murakoze cyane hanyuma kandi kubijanye n'amategeko bategerezwa kubyiga kandi ni nabwo buryo bakwiye gufata mu kuja mu mashyirahamwe nk'ayiwanyu muraza kutubwira ingene izo nyigisho muzibafashisha ariko kandi ikindi kibazo ni cerekeye amafaranga ibyo bindi bihugu bikoresha barashobora bararonka aho bayahindurira mu gihugu cy'u Burundi ku mipaka bayahinduriye mu hehe bigenda gute ico naco nyene co bakiri ari kintu benshi bibaza bipfuza gutangura uwo mwuga
murakoze cyane nibyo baba bakoresha amahera yo ku mukindi gihugu kibanye baba bashoreramwo cyangwa baje kurangura ibidandazwa byabo rero ku mipaka hama hariho abafasha hariho abafasha abo bantu hariho amazu asanzwe ahindura amafaranga rero birabafasha kugira ngo ajabuke mu kindi gihugu yamaze kuronka iryo faranga rikoreshwa mu kindi gihugu nivyo mu minsi heze amazu akoregwamo abafasha guhindura amafaranga amwamwe barayugaye ariko bajabutse bagajabuka mu gihugu kibanye barasanga hariho aho bashobora guhinduriza amafaranga rero burya n'abakora umwuga wo kuvunja amafaranga nabo nyene nabo bajana n'ibihe barabona mu gihe abantu ojamuka batarose amafaranga yo mu kindi gihugu ko bashobora kuhahombera urashobora gusanga ifaranga ryaduze hariya ugasanga ibyo bari wategekanije kugura biciye bikubana bike rero ayo ni n'ayandi makuru nayo bategerezwa kumenya uko uko akarere kameze iyo bagiye kugurira ibidandazwa.
Yego, murakoze cyane. Rero mwogira ko mutubwira ingene ishyirahamwe Afrabu ritunganije kuri iyo mipaka canke hagati mu gihugu kugira ngo mufashe aba bakenyezi baja muri uru rudandazwa twumva rukenewe kumenywa ko byinshi mbere yo gushoka umuntu arujamwo. Inyigisho za Afrabu zitunganyije gute?
Murakoze cyane. Inyigisho za Afrabu cyane cyane kuri abo bakenyezi bakora urudandaza ruto ruto bajabuka imbibe, inyigisho tuzitanga mu mashyirahamwe. Dushyira hamwe abantu abakenyezi tukabashyira hamwe kugira ngo bari kumwe ibyiyumviro birafata umurongo. Hari uba yari afise icyiyumviro cyo gukora uburyo budatawumoye, ariko kubera ari kumwe n'abandi biramuhindura ibyiyumviro, biramutuma ahindura ingendo. Rero tubashyira hamwe kugira ngo bashobore kuronkera inyigisho bari hamwe, bagire ishyirahamwe. Bahejeje gukora iryo shyirahamwe mu nyigisho zindi tubandanya tubaha ingene batunganya iyo shyirahamwe, ingene batunganya imigambi, ingene batunganya icyo gikorwa cyabo, urudandaza rwabo, ingene barutunganya neza, ingene batunganya umwanya mwabyumvise ko abanyamakamba babivuze, kugira ngo nk'umukenyezi icyo gikorwa ariko arakora ntihagire icyo cica mu rugo, ahubwo kize cunganira mu rugo. Ni ukuvuga tumwereka yuko akora urwo rudandaza rwiwe mugabo adahevye ibanga ry'umukenyezi mu rugo iwe ryo kurera abana no gutunganiriza urugo. Hanyuma rero bamaze kuja hamwe bakiga uko barahava bagakora iby'ubuhizi bagashika no ku makoperative. Rero aho rero duca tubereka ingene bashobora gushika ku ikoperative, ukabereka ingene batunganya wa mugambi, ubereka iyo bazoba bariko baraja plan affair, hanyuma ukabereka ingene bagera kuri koperative, umwe wese uruharagwiwe amahera ashobora gutanga kugira ngo abe umunywanyi wa koperative. Biratuma rero urumva baba bari hamwe bikanoroha kugira ngo bashobore kuronka k'ingurane muri ayo mashyirahamwe asanzwe atanga ingurane, kugira ngo ya koperative yabo yisununure, kugira ngo rya shyirahamwe ryabo ryisununure. Rero uko niko tubafasha. Rero turongera ko kandi mwumvise yuko twavuze cyane cyane abakenyezi, ariko turazi neza yuko mu nyigisho tubaha zihindura ubuzima bwabo, zihindura imibereho yabo, zihindura ingene bari basanzwe batunganya ibyo mu rugo, bakamenya ko batarira amatama yose bategerezwa kuziganya ibyo barose, bamenya ingene amafaranga barose bamenye ingene bayakoresha, bamenye ingene bayashyira muri wa mugambi wabo wa rudandaza rwabo kugira ngo rukure. Turahari inyigisho abo bubakanye. Kubera iki tubaha inyigisho? Ni ukubera ko umukenyezi yajya ku rubibe aragenda akamara iminsi, aba yasinze muhira umushingantahe n'abana. Rero muri icyo gihe ari kurondera ubuzima mu kindi gihugu, bisaba yuko ashigikirwa n'uwo bubakanye. Rero mu nyigisho tubaha turabwira n'abo bubakanye ko boshigikira abo bakenyezi muri ibyo bikorwa, kuko umukenyezi aba yagiye kuronderera urugo. Hari n'igihe bishika umukenyezi akora urwo rudandaza ruto ruto umutahe ukamuherana, umugabo iyo yamaze gutahura yuko uwo mukenyezi aragiye kuronderera urugo aramwongerereza n'umutahe, murumva ko ituma wa mukenyezi gwa rudanda zagwiwe arukora agononokewe yumva ko amerewe neza azi neza yuko ari muri Tanzania nka karorero azomara iminsi ibiri itatu azi neza yuko wa mushinga ntahe nawe ariko araraba ibyo mu rugo ariko araraba kwa abana bagiye ku ishuri ariko araraba kwa abana bafunguye ariko araraba ko mu rugo imeze neza cyagiye umukenyezi azozira avuye muri ya Tanzania nka karorero wa mushinga ntahe ibyo twumvise badushingiye ntahe nyene nyabakenyezi anyabashinga ntahe bamaze gutahura baragenda bakanabategera ku mupaka kugira ngo babafashe kuzana ibidandaza musha mumva yuko ubwo rudandaza ruto ruto rufise icyo ruhindura mu ngo mu miryango no mu mibereho y'abantu
cyane cyane rutunganijwe neza rugiye muri ubwo buryo musiguye cyane cyane rukaba urudandazwa rufashwa n'umuryango wose rukaba umugambi umuryango wose wahagurukiye ego
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri aho tuganira hanini ku buzima amagara ibikorwa n'iterambere by'umukenyezi n'umwigeme. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turiko turaganira n'ishirahamwe Afrabu. Afrabu ni ishirahamwe rifasha abakenyezi mu Burundi mu buryo butandukanye harimo no kubaha inyigisho mu rudandazwa ndengambibe abakenyezi bijukiye cyane 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 ku mbibe z'ibihugu. Reka tumira mate turagaruka murakoze
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nk'uko muvyumvise turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Turiko turaganira na Madame Manirakiza Godelive umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Afrabu, ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse, ishirahamwe rifasha abakenyezi mu iterambere ryabo mu buryo butandukanye. No musi turiko turaganira ku bijanye n'urudandazwa ndengambibe, urudandazwa njabukambibe. Bakaba bafise inyigisho zitandukanye zo kugira ngo umukenyezi umwigeme yipfuza kuja muri uwo mwuga abikore neza mu buryo butunganije neza kandi bworohera umuryango wiwe kandi biciye mu mategeko y'ibihugu byompi azoba ariko akoreramwo. Madame Manirakiza, tugarutse kuri mwebwe, twavuze byinshi ku kukuntu inyigisho za Afrabo zitunganije mu gufasha abo bakenyezi n'abigeme none muvyihweza uru rudandazwa rukunze gukora ababa ku mbibe bonyine canke musanga n'abari hagati mu gihugu batanguye kugwijukira
buriya kugira ngo gwitwe urudandaza njya mu kambibe byumvikana ko haba hari imbibe zibiri imbibe urubibe haba hari bihugu bibiri bihana urubibe buriya kugira ngo ugo rudandaza gwitwe njya mu kambibe bisaba yuko rutaba rurenza ibirometero 25 uvuye ku mupaka uvuye ku rubibe iyo hamaze kurenga ibyo 25 ntiruba ruciswe rudandaza ndengambibe ruba rurudandaza rusanzwe nk'ibindi byose nuko rero abantu hari igihe babyitiranya babyitiranya n'abakora urudandaza rundi mu makartie cyangwa mu bisagara bakabyita ngo ni ndengambibe oya iyo maze kurenga aho hantu rwiswe rero urudandaza rusanzwe abakorera aho rero nibo twita ko bakora urudandaza ndengambibe
ego none inyigisho mutanga kuri aba bakenyezi n'abigeme ibijanye n'amategeko vyovyo navyo nyene muba mufise abashingwamanza baza kubigisha canke biba bitunganije gute kugira ngo bamenye neza amategeko agenga igihugu amategeko ya OBER n'ibindi byinshi nayo nyene abari mu ya za nyigisho mwatugira mbere
ego cyane buriya bakeneye kwiga iyo dukeneye kubigisha ibijyanye n'amategeko ajyanye na OBER cyane ibijyanye n'urujya n'uruza turondera ababikora mu nyine turavugana n'abakozi ba OBER bakaza kubigisha bakaza gutanga inyigisho turavugana n'abakozi baraba urujya n'uruza muri migration bakaza kubaha inyigisho kuko buriya icyo umuntu akora abakitahura kurusha n'abandi ariko rero nk'uko mwabyumvise muri makamba twe tuba dufise abahinga twikora ko basanzwe bakorana n'ishyirahamwe hanyuma bagaheza bagatanga nabo inyigisho zitandukanye bihereye ku kugene bashobora kugira kwiyungunganya ngene bashobora gutunganya ibyo bikorwa byabo ngene bashobora gutunganya urwo rudandaza rwabo bakarukora neza uriya turanabigisha n'ingene aho bashyitse ingene bashobora guhamagara ababagurira abakiriya bakamenya ingene babafata bakamenya ingene baharura ati nabiranguye aya ndabona ko nshobora kugurisha aya bakamenya guharura inyungu bakuyemo ibyo byose bakamenya no guharura ayo bagomba gukoresha kugira ngo batonona ejo ntibasange bariye mutahe bibaza ngo ni inyungu rero izo byose turaheza tukabibereka kugira ngo bamenye ingene batunganya neza urwo rudandaza rwabo hanyuma turabereka rero n'ingene bakoresha iyo nyungu hariho ayo tubabwira tuti uzoba uri kuradandaza kugira ngo ubeshe nk'umuryango ariko umenye ko uzoba uri kuradandaza no kugira ngo kwa rudandaza rwawe ntiruhagarare rutegerezwa kubandanya uzokoresha urashobora kwishingira wonyine uti aya nzoyakoresha umuryango aya nayo nzoyongereza umutahe aya nayo nzoyaziganya kugira ngo ejo nihaba ingorane zitandukanye sinje mpagarara ndonke icyo nkoresha ego cyane nuko tugenda twikora ku bahinga abahinga dusanzwe tuzi ko ifitiye ubumenyi tugakorana n'ibyo bigo nyine turanakorana n'amashyirahamwe asanzwe atanga ingurane kugira ngo tubabwire yuko aba bantu abo bakenyezi baba bamaze gutegura kugwa neza bashobora kubakira nk'abakiriya bagaheza bakabaha ingurane.
Ego none nkuko mwari muvuze kubijanye n'ubutungane kwiga amategeko n'ibindi byinshi, iyo baronse ibibazo mu butungane ishiramwe ya Afraburira abaserukira bafasha ko twumva muba mwa bagize abanyu muba mu bafasha byinshi mu butungane bageze ikibazo bo bitura.
Mu bisanzwe aba bakora urudandaza rutoruto nje mu kambibe ntibikunda gushika aho barinda kujya mu butungane kuko aba amakosa bayakoze abo ahanigwa ku mupaka nyine baba babonye amategeko barenze haba hariho ababikurikirana aho ibihano bakunda kuba ahantu gufata ibintu byinjiye bitaciye mu mategeko gufata ibyo bidandazwa batarihiye amakori mugihe rero atabiriye amakori arabona ko we niba bamurenganije we niba bayarenze amategeko rero ibyo duhora tubona si byinshi birinda gushika mu butungane. Hanyuma hariho ibiro twita ibiro by'ubuvugizi big biro de formation commerciale iyo nabo baragenda babaha amakuru atandukanye kugira ngo birinde yuko bogwa muri iyo mitego birinde ko bogwa muri izo ngorane. Rero kenshi iyo bishyitse ibidandazwa bigafatwa bitaciye mu mategeko hariho ukuntu hariho baca babijyana muri OBR hanyuma uwo muntu babifatanye akazogenda kuriha amatagisi hama ukamuhereza ibidandazwa byiwe.
Akenshi ugasanga ni amande yonyine akenewe.
Akenshi urumva baraguca amande bakakubwira uce utanga amahera ajyanye nayo wari gutanga ibyinjira akaba ariyo baguca baraguhana nyine ko urumva bo wakoze amakosa.
Ego murakoze cyane. Hanyuma dusubira inyuma gato abifuza kuja muri iri shirahamwe kugira ngo bunguke byinshi bamenye kuja muri urudandazwa biciye mu mategeko kuko turumva kenshi abafatwa bajabutse imbibe baguze ibintu bigafatwa bakidoga mu makuru ugasanga bariko baridoga cyane ariko byumvikana ko bari nko mu ishirahamwe nk'iri bomenya byinshi bakarukora neza kugira ngo winjire mu ishirahamwe nk'iri rigufashe muri urwo rudandazwa. Tubandanyije dutanga akarorero nk'Imakamba ku mupaka wa Tanzania aba bahariya binjira muri Afrabugute muherereye he babitura gute?
Murakoze cyane. Ubwa mbere hoho kugira ngo ushobore kuronka izi nyigisho Afrabu itanga nturinda kuba uri umunywanyi wayo. Bibana n'imigambi tuba turiko turarangura nk'ubu mu ntara ya Makamba hariho umugambi twari kuturarangurirayo witwa menyesha ntera imbere. Uwo mugambi rero warafashije abakenyezi ijana n'abari basanzwe bakora urudandaza rutoruto njya baca buka urubibe rwa Mugina Manyovu. Rero nk'abo sabanyeshyirahamwe ariko nabo ishyirahamwe ririko rirafasha kugira ngo babandanye kwikorera udukorwa twabo neza. Aho hariho n'abandi ku yindi mipaka no kubwira nko mu Rumonge mu Gatumba kuruhwa n'ahandi turiko turarondera kujya gukorera. Rero ariko uwifuza kujya mu ishyirahamwe mwishyirahamwe Afrabu yinjirira mu ntara abamwo kuko hariho uko Afrabu itunganije irafise abariserukira mu ntara. Rero batserukira mu ntara nibo batunganya ingene bakira abifuza kwinjira mwishyirahamwe. Babakira mu migwi, nta muntu umwe twakira, babakira mu migwi kugira ngo twebwe ishyirahamwe ryacu iruhande yugufasha gukora urudandaza ruto ruto njya bukambibe ni ishyirahamwe rihari kugira ngo ritsimbataze amahoro n'umubano mwiza. Urumva rero ibyo bidushobokera kubera ko caduca muri ayo mashyirahamwe nyine abantu bakajya mu mashyirahamwe kugira ngo turonke urubuga dushobora kuganiriramwo, dushobora gukoreramwo n'ibikorwa, dushobora guhanahana ibyiyumviro abantu bari kumwe. Rero uwaba yifuza kwinjira yorondera mu ntara zose, haba hariho komite, haba hariho userukira ishyirahamwe mu ntara, niwe yoheza
ego. Murakoze cyane. Hama dusozera gato, hari ibibazo bimwe mu bamuhura nabyo muri ubwo buryo bwo gufasha abo bakora uwo mwuga njabukambibe, zimwe mu ntambanye cyangwa ibibazo bahura nabyo, haba ku giti cy'abadandaza cyangwa ku giti cy'ishyirahamwe, ibibazo byo bari nk'ibihe mugerageza kubikemura mute?
Abo bantu bakora urwo rudandaza ruto ruto njabukambibe bahura n'ibibazo byinshi ku by'ukuri, kubera ko abenshi ntibaba bazwi, abenshi babikorera mu rufuri. Rero iyo ukoreye mu rufuri inkurikizi ziba nyinshi, uwo ari we wese arakwiyandagaza ko kuko ntuwuciye mu mategeko. Rero kenshi barashobora no kwamburwa kuko abaciye inyuma y'amategeko barashobora kwambukwa. Hari nabo n'abahohoterwa, abahohoterwa kubera ko umva baciye mu ishyamba, baciye ku mupaka hari hakingiwe ibyo bahura nabyo, umva bishya bigenda uko nyine. Rero umuntu arabye izo ngorane bagira, twebwe turagerageza kubahimiriza cyane cyane duhera kuri bo nyine. Murumva ko ni bakeyi abo dushikira, abakora urwo rudandaza nabo nibo benshi. Rero turabahimiriza kugira ngo bumve ineza yo gukorera ku mugaragaro baca ku mupaka, bumve ineza yo kuriha amakori n'amatagisi, kwari ukwikingira bo nyine ubwabo, kwikingira izo mpanuka zose zobashikira baciye mu kinywabi, baciye mu ishyamba. Turabahimiriza nuko gukorera hamwe kugira ngo baze barungurana ubwenge, baze barabwirana. Uwaciye mu kinywabi agafatwa, acira agace mugenzi we abitinye, atinye guca mu ishyamba, aheze acazaraca mu nzira itomoye, mu nzira izwi, yemere arihe ayo makori n'amatagisi. Twebwe ku ruhande rwacu abo bantu ni benshi cyane, ariko biragoye kugira ngo umenye ibiharuro byabo, kugira ngo umenye uti nko mu ntara ya Makamba mwavuze, kugira ngo umenye uti hariyo bangana gutya, biragoye kuko ntibivuga. Niba ugiye kubarondera barihisha. Umva rero hariho ikibazo nyamukuru cyo kumenya igitigiri cy'abo bantu bakora urwo rudandaza ruto ruto njabukambibe. Iyo rero ibitigiri bibuze, biragora no kugira ngo imigambi ikegurwe neza. Ariko urumva turagerageza mu buryo butandukanye, turagerageza tukaza turarondera bake bake, tuzi turafasha bake bake, tukaba twizeye yuko abo bake tuba twafashije nabo baraheza bagafasha abandi, gutyo ukazoca usanga benshi bashikiriwe n'izo nyigisho bihereye kubera ko abo bakeyi bashikiriwe. Rero kindi nacyo turagerageza tukavugana nabo bakorera ku mipaka, ari abo bo muri OPR, ari abo baraba uruja n'uruza bo muri migration, tukavugana tukavugira abo bakenyezi iyo bahuye ingorane, iyo bishyitse bagahura n'ingorane, umuntu aragenda akabavugira. Ariko iyo baciye mu kinywabi ntibikunda kumuvugira, ariko waciye ku murongo mwiza wakurikije amategeko, ukabona ari aho bamurenganije, urashobora kumuvugira kugira ngo bamurenganure. Ego.
Murakoze cyane gose Madame Manirakiza Godelive, umuyobozi wa Afrabu, ishyirahamwe ry'abahungutse ririko rirafasha mu gihugu cy'u Burundi abakenyezi bakora urudandaza ndengambibe, urudandazwa ndengambibe. Turabashimiye cyane gose ku kanya mwafashe kuko usigura byinshi mu byo muri komarakora mu gufasha umukenyezi n'umwigeme gutera imbere muri uwo mwuga wo kudandaza bajabuka imbibe. Dusozera imipaka ubu yuguruye umukenyezi n'umwigeme ashobora kugerageza kugira uwo mwuga n'iyihe muri aka kanya na aho muri kumbura n'abafasha kugira urwo rudandaza.
Muri gushika uyu munsi turiko dukorera ku mupaka wa Rukwa Gatumba ukibuko cya Rumonge mupaka wa Mugina vuba muri iminsi tuzotangurira gukorera ku mupaka wa Kanyaruho. Rero uyu gushika uyu munsi umupaka wuguruye ubu unye baheruka kugurura umupaka wa Gatumba, ariko nukubera nyene ibi bihe mutayobewe bya COVID byatumye urujya n'uruza rugabanuka, kandi si mu Burundi gusa ni hose ni ku isi yose. Hanyuma rero baraheruka kugurura umupaka wa Gatumba, tukaba twizeye yuko n'iyindi mipaka bazokwitunganya kugira ngo nayo bashobore kuyugurura abantu bashobore kubaho, abantu bashobore gusubira gutangura ubuzima bwabo, hanyuma n'urudandaza rutoruto rusubire, wikangure rusubire ruvyuke. Turavyizeye yuko n'iyindi mipaka izokugururwa batunganije ku buryo COVID idaheza ngo itwinjirane kubera umupaka wuguruye, no kuvuga bashizeho ibisabwa byose kugira ngo bakingire abenegihugu n'igihugu cyacu.
Manirakiza Godelive Madame, turabashimiye cyane rwose.
Murakoze cyane namwe.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Your way to bakunze baradijwe rya America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubaradikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 98 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi rya America iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Sur le monde qui brûle, et éteignant ce feu d'enfer. Ce soir sous le monde qui brûle, levons-nous pour une solidarité de fer. Ce soir sous le monde qui brûle, éteignant ce feu d'enfer. Ce soir sous le monde qui brûle, levons-nous pour une solidarité de fer. On ne connaît plus son voisin, le chien chuchote plus que son cousin. Te demande quel service. Que lui faire des courses, le monde tourne en l'envers, c'est tout n'est pas passé à travers. Ce soir sous le monde qui brûle, éteignons ce feu d'enfer. Ce soir sous le monde qui brûle, levons-nous pour une solidarité de frères. Ce soir sous le monde qui brûle, éteignons ce feu d'enfer. Ce soir sous le monde qui brûle, levons-nous pour une solidarité de frères.
Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye